mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaka mwiza nshuti bakunze wa 2019. Hano mwisi ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibigano n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko ari ababanyi biwe bakomeje kubangamira umutekano w'u Rwanda. Hari mu ijambo yashikirije Abanyarwanda abifuriza umwaka wa 2019 mu ijoro rya mbere guca ari kuwa kabiri. Turabigaruka ko handi hato. Hagati aho Perezida Nkurunziza w'u Burundi mu ijambo ryiwe yibanze ku gitero cyahitwa mu Ruhagarika mu Cibitoke Idonido ni mukanyisa. Ako imbere kuja kwidwa n'idyo ya makuru nce ku masonga n'andi ndabafite mbanze ndabwire muri make ku butegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaciye internet mu gihugu cyose mu gihe abanyagihugu barindiriye ivyavuye mu matora ku munsi wa Mungu yaranzwe na kajagari mu turere tutari duke. Umuhanuzi wa Perezida Joseph Kabila Barnabe Kikaya bin Nakarubi yasiguye ko leta yugaye internet n'imbuga zose ngurukana bumenyi mu ntumbero yo kwirinda imigumu ko nyuma yaho hari amakuru y'ibihuha y'ivyavuye mu matora yahanahanywe kwizo mbuga ngurukana bumenyi. Bitekanije ko ivyavuye mu matora bitangazwa igenekezo rya 15 kuno kwezi kwa mbere. Umukuru w'igihugu mushasha na wakarahira itariki ya 18 baba batavuga rumwe na leta co kimwe n'abashigikiwe n'ubutegetsi bose bavuga ko bizeye intsinzi. Mu gihe amatora mu turere tuvugwamo Ebola n'umutekano muke nka Beni, Butembo na Yumbi yungurijwe mu kwezi kwa gatatu no mwaka, abasesanguzi muri politiki bavuga ko bishobora kuzokwega matati na rijya ayo matora azotunganya umukuru w'igihugu mushasha yarahejeje kurahira. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje kwa internet n'imbuga zisishwa kwa makuru bitari ko birakora kuva kwa mbere bizoguma vyugawe gushika vyavuye matora bitangajwe. Hambavu ya internet yaciwe muri Kongo ni radio mpuzamakungu y'Abafaransa RFI. Abanyekongo batari bake bakura kwa makuru nayo yarugawe. Afrika y'Epfo ejo kwa kabiri yafashe ingingo yo kwata mukozi numwe ashobora guhembwa amafaranga ari munsi ya marande 200 ku isaha, ni kuvuga idolari n'ibice 39. Perezida Cyril Ramaphosa ariko yiteguriye amatora yo mu kwezi kwa gatanu yasiguye kwa bakozi imiliyoni n'imiliyoni bazoharonkera koyokwe. Mu mashamwe serukira abakozi ntibarashobora kumvikana nimba boshigikira uwo mugambi canke bo wiyamiriza. Ni umugambi ushobora kuzorwanywa n'abatavuga rumwe na leta. Umugambi uri ku butegetsi muri ico gihugu ANC wizeye ko iyo ngingo izoshimisha abayoboke bawo baba hagati mu gihugu no mu bishe bibamwo abanyagihugu bacumbagira mu vyerekeye ubutunzi. ANC yaratakaje abanywanyi batari bake mu kiringo Perezida Jacob Zuma yamaze ku butegetsi kwera ikibazo c'ibiturire. Ibisagara abanywanyi b'uyo mugambwe bagabanutsemwo ahanini ni Johannesburg hamwe na Pretoria. Perezida Ramaphosa yatangaje ingingo y'amafaranga umukoresha adategerezwa kuja ku munsi mu guhemba umukozi wiwe mu ijambo ryo kwifuriza abanyagihugu umwaka mushasha wa 2019. Imisi 12 irarumanya umunsi kuyundi hari imirimo imwe ya leta zumwe za Amerika itariko irarangurwa kubera abashinga amateka b'abademokrati n'abarepublikani batarashobora kumvikana ku mafaranga yoshigwa mugambi wa Perezida Donald Trump wo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique. Ku munsi wa kane winondwi n'amashinga amateka nshasha izoba igwiriyemo abademokrati izorahira manda y'imyaka ibiri. Vyitezwe ko abademokrati baca biga integuro y'iteguko ririmo amafaranga leta izokoresha, integuro ishobora gutuma imirimo ya leta yongera gutangura. Mu gihe integuro ishobora kuba itarimo amafaranga azokoreshwa mu kubaka uruhome rugabura umupaka Amerika ihana na Mexique, Perezida Trump abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko umutekano w'igihugu udashoboka uruhome rugabura Amerika na Mexique rutabonetse. Perezida Trump ashaka ko abashinga amateka babaramuha imiliyaridi zitanu z'amadolari kuyarenga imiliyaridi 200 azokoreshwa ku vyerekeye uruhome kunkengera z'urubibi na Mexique abademokrate bemera gutanga umuri ya ridi ni miliyoni zitarenga amajana 3. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugura ni kuri 19 na 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kongere tuifuriza umwaka mwiza wa 2019 twongera tubaye ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi duhera ku ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije abanyarwanda mu gicugu cwa kabiri abifuriza umwaka mwiza muri iryo jambo Perezida Kagame yongeye kwikoma ibihugu bibanye vyiwe avyagiriza gufasha abarwanya ubutegetsi bwa Kigali mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa atwibutse ivyari muri iryo jambo
Mu butumwa yagejeje ku baturarwanda muri rusange bo bifuriza umwaka mushya wa 2019 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko 2018 irangiye neza mu mutekano n'amahoro icyakora ni yavuze kongera kwikoma bimwe mu bihugu bituranye by'u Rwanda ko mu mwaka ushize wa 2018 byashyigikiye abarwanya ubutegetsi bwe aravuga ko muri Afrika muri rusange ibintu byifashe neza ariko kuba mu karere ari kinyuranyo
umubano wacu n'ibihugu bya Afrika umeze neza Ariko haracyari ibibazo duterwa nabimwe mu bihugu duturanye bamwe mu baturanye bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR, RNDC n'abandi ibi bibangamira ibikorwa byiza ubundi bisanzwe biranga umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'umutekano w'aka karere muri rusange
mu kwifuriza umwaka mushya muhira abaturarwanda kandi Perezida Kagame yavuze ko imyifatire y'ibihugu avuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iratangaje yavuze ko ari ikibazo kigomba gukomeza kuganirwaho
imyifatire ya kimwe muri ibyo bihugu ntidutangaza ahubwo dutangazwa n'icyo gihugu kindi aho ibimenyetso dufite nabo bagomba kuba bafite byerekana ko bafatanya ku mugaragaro n'ubwo babihakana mu ruhame iki kibazo turakomeza kukiganira n'abaturanyi bacu mu rwego rw'imikoranire n'imibanire myiza y'ibihugu bya Afurika nkabagira ngo save abanyarwanda gukomeza gukora imirimo yabo ntibarangare uyu mwaka watubereye mwiza kandi w'uburumbuke ariko muri ibyo byose haracyari abafite intege nke bakeneye ubufasha bwacu Nubundi gufatanya no gutera inkunga abatishoboye bisanzwe mu muco wacu. Ye rero n'umuryango wanjye tubifurize mwese n'imiryango yanyu mu mwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019. Mukomeze kwizihirwa bitarenze urugero. Murinde ubuzima bwanyu n'ubwo abagenzi banyu.
Perezida Kagame avuze ibinyuma y'iminsi humvikana guterana amagambo akarishye hagati y'u Rwanda na Uganda ndetse hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo ni ibihugu bituranye byakunze gusangira kabisi na gahiye. Kugeza ubu ibihugu bituranye byasangiraga kabisi na gahiye imigenderanire irasa n'iyahagaze. U Burundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo biri muri icyo gihugu kuva mu 2015. Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ahatanira kwiyamamariza indi manda. N'ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Perezida Kagame kandi atanze ubutumwa mu gihe u Rwanda rureba na ingwe na Uganda. Kigali irashinja Kampala gucumbikira abahiri ku butegetsi bw'u Rwanda ariko Kampala nayo irashinja Kigali ibirego bisa n'ibyo. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Mu Burundi naho Perezida Pierre Nkurunziza mu ijambo ryiwe yemeje ko mu mwaka twari dusozere wa 2018 umwimbo wagenze neza Raymond Zimana atubwire ibindi byari muri iryo jambo.
Muri iryo jambo Perezida Nkurunziza arashima ko uyu mwaka urangiye mu turere twose tw'igihugu haranga umutekano kandi abarundi bari mu mahoro. Agashimira inzego zijejwe umutekano. Nahasimu umutekano aragaruka ku gitero cyo mu ruhagarika muri komine Buganda inara n'icibitoki aho abagizi ba nabi bishe abantu 126 abandi ndwi barakomereka. Iyo tangazo gerekana ko haciye hakugwa amasaka henshi mu gihugu, inkoho 123 zirafatwa, amasasi 1695 n'ibikono by'amasasi 127 ibisasu ntezwa noke 446 n'ibisasu biteze ibirwanisho 27 amamine 8 hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ikindi ashima cyaranze umwaka wa 2018 nuko ibyiyumviro byavuye mu Barundi byavuyemo ubwirizo shingiro ry'u Burundi rishasha. Iyo naryo nkuko biri muri iryo jambo byasubije Burundi mu biganza by'Imana nkuko byari mbere y'umuzo w'abakoroni. Arashima ko hatsimbataje ubwigenge bw'igihugu ari nacyo gituma hazobandanya hegeranya uburyo bw'amatora ya 2020. Mu bijanye n'umwimbu Perezida Nkurunziza ashima ko umwimbu wiyongereye kuko atamanuka zivuye kwihindagurika ry'ibihe zibonekeje. Kandi ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OB cyatoza amafaranga arenze ayo cyari cyategekanije. Aha Perezida avuga ko mu gihe hari hategekanijwe gutozwa miliyaridi 220 hatozwa miliyaridi 850. Mu iterambere umukuru w'igihugu yemeza ko agiye kubakwa amabarabara atandukanye ahani nka Kibumbu Gitega, Bujumbura Gatumba, Nyanzarake Rumonge, Rumonge Gitaza hamwe n'ikivuko cya Bujumbura. Muri uno mwaka wa 2019 hagiye guhagurukirwa ikibazo cy'igwirirana ry'abantu. Ni muri iyo ntumbero muri iyo jambo ry'umukuru w'igihugu yemeza ko ubushikiranganji bujejwe ibyo gutunganya ibisagara buhagaritse ibyo gutunganya ibibanza bishasha by'uburaro mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yacu. Perezida Nkurunziza yemeje ko azobandanya igikorwa cyo gutegura amatora ya 2020 mu kwegeranya uburyo bukenewe, nayo abahunze abahamagarira gutahuka mu gihugu cy'amavukiro kugira bitegurire amatora. Yasabye ibihugu byakiriye Abarundi n'ishyirahamwe ya SR rirabe iby'impunzi ku isi gufasha no korohereza kugira impunzi z'Abarundi zitahuke mu gihugu. Iryo jambo ryashimangiye ibijyanye n'umugwa mukuru wa politike. Umukuru w'igihugu akamenyesha ko amanama shikiranganji yose agiye kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kandi n'imigwi imwe kiretse ubushikiranganji izokorera muri iyo ntara. Ahavuga umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever n'ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CMTB n'iyindi. Arangiza iryo jambo agirira ikigongwe imwe mu migwi y'abanyororo yisunze ingingo 114 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Iyo migwi nayo n'abafunzwe bakatiwe umunyororo utarenze imyaka 5, abakenyezi bibungenze canke bonsa, abagendana ubumuga bugaragara, abamaze mu mvuti cya kabiri cy'ikiringo bakatiwe, n'abandi hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato bagize mu mabohero. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Twongere dusubire mu gihugu cy'u Rwanda, ahavuga umurundi kazi yahungiye i Kigali aherutse kwandika igitabo kuri kahise ku Burundi gategura kazoza. Madame Perpetue Miganda mu gitabo ciwe avuga ko iyaba abarundi n'indongozi barakurikije akaranga kabasokuru atangiye neza politike ziba zikivugwa mu Burundi. Umunyamakuru wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yaganiriye na Madame Miganda ku ico gitabo ciwe.
Hey, Madamu Perpetue Miganda, ndabaramukije. Iki gitabo muherutse kwandika gishimikiye ku ngingo izihe nkoronkoro?
Mu majambo make, iki gitabo Trésor du Bondi Ancestral kirimwo icyo nokwita ubwenge, ubumenyi kama bw'Abarundi buhambere. Ni ukuvuga nibiki Abarundi bari bazi imbere yuko haza ubundi bumenyi buje buva mu mahanga. Mvuga nti ni byiza yuko twimenye icyo turi. Iyo abakera baramutse abana ba abavyeyi ababanyi inshuti bagira bati giri yuva niyuja no kuvuga yuko umuntu iyo atazi icari atazi cyo nokwita mu gifaransa bavyita ngo identite ukabutana kigendera no kuvuga yuko nta mizi meze nk'igiti kitagira imizi iyo haje umuyaga kica gitemba
ego cyane izo trezor canke ubwo butunzi buhebuje mushaka kuvuga nubuhe
izo trezor mvuga ni nkizi abarundi kuva na kera nta muntu aje kubigisha ngo barazi imana imana barayisenga bari bayizi bari bazi yuko imana iri hose bikigira kabiri hari imiti yari hari yari ku rugo yari mu ndimo yari nk'ahantu henshi ugaca usanga ntibarinda kuja kure wasanga bazi imiti baha abana babo ikindi novuga kwari ukuntu abarundi bakunda umurimo gukora nta muntu yaba umunebwe ntiyabaho n'ikimenyamenya nuko umwana kuva ku mwana w'imyaka itatu baramuha akantu gatoye kagenda kuvoma umwana amaze imyaka itanu baramuha agafundi n'icibare akagenda akarima umwana w'imyaka itanu itandatu yaragenda karagira inyana hageze akamenya amasaha yo kuzicura barakunda no gufashanya muri uwo murimo bavuga bati reka dufashanye bakagira icyo kibiri hanyuma iyo hageze ku mugoroba baragenda bakicara hamwe bagasangirira hamwe n'akarwa bakavuza inanga bagaca imigani bakabyina kugira ngo habe wa ubumwe
ego mufasoni perpeti kubwawe ubwo butunzi buhebuje cyangwa ubwo butunzi kama mubona bukwiye kudufasha iki muri kino gihe mu Burundi bwa none
solidarite yamyeho kuko umuntu akigwa n'undi nuko tunganiza abandi nuko tutikunda kuguma wikunda wewe murazi neza yuko abakera nk'umuntu agwaye baragenda bakamuterura ninderutse iyo ababyeyi batari hagufi baragenda bagasanga abana bisigaranye bonyine ntibigera bababonye iyo umuntu yaraje umurima ababanyi baragenda bakamufasha iyo umuntu atimbuye abandi baramwimburira bakagenda bakamuzanira ibyo we ataronse nk'ibyo je ku bwanjye sinumva ko ari ibintu byo byateje guta agaciro abantu bakaguma bakundana urwo rukundo rukama ruriho ariko murabona yuko ibyo bintu ku imyaka ihera biguma bitakara mu Burundi kuva haraciye iminsi itari mike biguma bitakara buke buke byagiye biratakara umwe wese yirukanga mutwiwe mugabo ra justice sociale igomba itakara ni ukuvuga iki ni ukuvuga gutunganiriza bose atawe ukumiriye icyo kintu cyo ndavuga ko kirabuze kiremwa muntu atunganirizwa ahari hose yaba muto canke mukuru
nimba atari banga icyo gitabo watangiye kuciyumvira kucandika ryari
eka n'ukuri icyo gitabo natangiye kuciyumvira kera ndagomba mbona nipo kubona abarundi baza bararyana ni ukuvuga yuko hari ibintu mu mizi yacu byasambutse byatakaye uvuga igitabo navuze nashaka yuko abantu twibuka yuko hariho ibintu basogokuru bari barubatse bagenderako kugira ngo hagume ubumwe habe amahoro abantu bashire hamwe
2015 tubona imvo nyamukuru ngirano
natanguye kusura kugira ama interview igihe nari ndangije akazi kanje ko nakora muri East African Community ndongo umwanya munini hari mu 2014 niho natangura kugira ministry ya mbere ariko mu 2015 nacye mbona ko bikenewe cyane ariko nari navyimvira imbere ya
mufasoni perpetu y'imiganda murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika ariko ndabona mwe hari n'icyo bashaka kwifuriza abarundi
icyo no kwifuriza abarundi sinotandukanye ngo nabahunze n'abatahunze reka dufate abarundi bose yuko igihugu cacu kironka amahoro gisubira mu bumwe abahunze bagasubira gataha mu zabo tugasubira tukaronka intaye mu makungu tugatera imbere umuntu wese akabona gushira akizana ubutungane
murakoze cyane mufasoni perpetu y'imiganda nibutse ko uri umwe mu bafasoni bakunda umuco ufise imizi kuri kahise ku Burundi gategura kazoza
Arakoze na Pierre Claver ni yonguru ya yaze na Madame Perpetue Miganda mwonvise icho yifurije Uburundi aho muri namwe turaza kubaha kanya kugira ngo mubandanye mwifurizanya umwaka mwiza ariko imbere yaho mukanya ikiganiro camagara yacu. Mutuno musi mukigani ucingene twa bungabunga magara yacu na yabacu tugaruka kuki turagaruka ukibazo cabantu sanga barenza imyaka 6 ariko bakicituma aho baryamye abahinga mu bijanye n'imyifato bahanura ko bakwiye kuvuzwa. Umwe muri abo akaba ari numwigisha muri kaminuza y'Irenovata Irambona asigura imyifato abavyeyi bafise abo bana bakwiye kugira. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonza.
Umwigisha Renovat Irambona umuhinga mu by'inyifato atangura asigura bimwe mu bituma nyamukuru bishobora gutuma umwana yigira ku mwanda muto wo mu buriri.
Novuga ko icambere ari kuba bafise abavyeyi nabo nyene bamaze umwanya muremure nabo nyene bigira ku mwanda bimwe bavuga ngo mu gifaransa heredite. Abahinga bavuga ko ibice 60% by'abana bavutse kuri abo bavyeyi nabo nyene baca bigira ku mwanda bigateba. Hanyuma ikindi cya kabiri ni indwara zisanzwe nyene zo mu mubiri dufate bijya bita ama infection urinaire canke ugasanga hariho perturbation hormonale ibyo mu mubiri nyene canke ugasanga uwo mwana afise agasaho k'umukoyo gatoyi canke ugasanga afise itiro rirengeje ku buryo niyo hoba ivyerekana yuko ashaka kuja kugira umwanda muto atavyuka bitamukundira ko avyuka.
Ariko kandi hari n'ibindi bishobora guhungabanya imibereho y'umwana gutyo bigatuma yigira ku mwanda naho yo bari yarabihebye.
Hariho nk'igihe umwana usanga hari ikintu cahindutse mu buzima bwiwe ugasanga habaye nk'umuntu yapfuye mu muryango canke ugasanga nk'abavyeyi bariko baravana divorce abavyeyi bavanye canke ugasanga nk'umubyeyi yagiye mu mahanga yagiye kure canke ugasanga nk'umwana mwahinduriye ishure canke yahinduye aho muba donc abantu bimutse ivyo byose utwo tuntu tuba twahindutse mu buzima bwiwe turashobora gutuma asubira kugira umwanda mu gitanda niyo yoba yarabihevye.
Ni kuvuga amajambo make ibintu bishobora kuba byaramuhungabanije mu buzima bwiwe.
Hanyuma nawe agaca avyishura ko akoresheje ubwo buryo.
Ndiga mwana ahepa kugira uwo mwanda mu buriri afite imyaka ingahe?
Gushika ku myaka 5-6. Aho onye abavyeyi ntibari babwije no kuvyibaza ko no kugira ubwoba ni kikugera ku myaka 5-6 ni ibintu bisanzwe. Nuko nyene kundi umwana arekura umukoyo utungingo novuga ngo tumufasha ntituba turakomera neza tuza gukomera neza ku myaka 5-6 aho rero niho acareka kugira uyo mwanda. Iyo bibandanije yararengeje iyo myaka niho rero umuvyeyi yoca atangura kuvyibaza ko
kubera ko hari zimwe mu mvozi zishobora gutumwa n'indwara zo mu mubiri. Umuhinga Renovat Irambona ahanura ababyeyi ko bovuza umwana mu gihe abandanije kwikoyora ko arenge imyaka 6 hagataha umuvyeyi asabwa kwitwararika kutajya umutima umwana mbere akanamufasha kugira ngo bishobore guhera.
Cambere coco niyo nyifato y'ababyeyi ukwemera yuko bishika kandi kuyo mwana atabigira n'impaka ntibabandanye bagirisha vubo nyene bakitunganya. Inyifato y'ababyeyi irahambaye. Hanyuma ikigira kabiri nuko ababyeyi bayagisha umwana bakamubwira ko atari wenyine ko bashobora kumufasha kandi ibyo bintu bishobora gukira kugira uwo mwana atekane. Hanyuma hariho n'utundi tuntu duto duto ababyeyi bashobora kugira dufate kamwemerera umwana akanywa ibintu ku murango. Iyo umwana ahageze yuko aja kuryama nk'amasaha makenya mbere bakamwankira kwanywa ibintu kandi bakabivugana n'uyo mwana kugira ntiyumve ngo ni igihano mugabo yumve ko ariko aragira uruhara mu gukira.
Uryamanye n'umwana arasabwa kandi kumuvyura hagati mu ijoro kugira ngo aje mu kazu ka sugumwe. Umuhinga Renovat abandanya ahanura ababyeyi kwirinda ibihano nk'umuti ku mwana kuko bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe.
Bene ibyo bintu by'ibihano ababyeyi biyumvira ni bibi cyane kuko iyo umwana agumye ahanwa kuri ibyo arashobora mbere no guheba kugira uyo mwanda mu gitanda mugabo agaca atora izindi ngeso zirengeye akagira izindi ngwara zirengeye niyo bariko baramuhanirako hanyuma ikindi naco nuko ababyeyi bataba babiteguye neza bakafata nk'umwana yagize umwanda haryamye bakamushira mu bandi bana burunganwe ngo bamuzomere canke bonyene bakamutetereza abene abo bana rero kagenda n'isoni byinshi cyane bimwe bita mu gifaransa sentiment d'honte uyo mwana akaba umuntu atiyemeye akabona ari munsi y'abandi mu nyuma bikazomugirira ingaruka mbi ukuntu azobana n'abandi kuko yama yiyumva yuko ari munsi y'abandi kubera ibyo bihano bamuhaye bamutetereje
uyu muhinga yongera ko avuga ko ubuzima umwana yaciyemwo bufite ingaruka zikomeye muri kazoza kiwe
burya ibintu byose tubona mu bwana bwacu biradukurikirana dukuze ukundu rero boba bara abavyeyi boba barafashe uyo mwana bakamukubita canke bakamuturira hariho n'abavyeyi bafata bagaturira umwana ku gapipi ngo bariko baramuvura ibyo byose birashobora gukurikirana umwana akuze iyo ageze mu bigero ibyo ababyeyi badukoreye n'ibyo batadukoreye nibyo bigira umuntu akuze gituma rero abantu bakuze twese tudasa tutameze cyo kimwe ni kubera tutaciye muri bimwe burya ibyo twaciyemo byose biguma muri twebwe kahise ntikigera gahera kabandanya kadukurikirana niko kutuza umuntu akuze
umwana ashikanye imyaka 12 ataraheba kwituma haryamye bigira ingaruka mbi gusumba harimo nuko ashobora kugumana navyo imyaka yose ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Diane Ndonse arakenuye incuti bakunzi muri benshi mukomeje kudusaba ko mushaka kwifurizanya umwaka mwiza ariko akanyamura bona ko atari na kenshi mugat twavuze yuko tuza kwakira babiri gusa gutyo tuze turagabanya mu biganiro byacu bitandukanye tubaha umwanya wa mbere ni Frederic Ikadze Frederic uratwumva ego uherere hega Frederic
ni stagiri mu Burundi
ugashaka kwifuriza umwaka mwiza abanje
ndashaka kwifuriza umwaka mwiza na cyane cyane radio iyo vada merite ikironsa kakajya kugutasha bacu batari kumwe ubwa mbere na mbere ndahera kuba kuri ba muyomba batuye i Kigali mu Rwanda nkaba ndabifurije umwaka mu mishasha ukuronka mu ibyiza byinshi nkaca nifuriza abandi ababyeyi banjye tutari kumwe nk'abasanzwe ndi ku mashuri igitega bakaba bari muri sesemo mu Rutana ego bagira umwaka mushasha nabo nyine ibabere uw'amata n'ubuki
urakoze cyane rwose Frederic atase kandi na Emmanuel yadutunge twavuze ko akanyari gato Emmanuel nawe uherereye he
Ereye mumugwa mukuru mu Kigali mu Rwanda
abo wifuriza umwaka mwiza utarengeje batanu
wifuriza ababyeyi banjye n'abana bose tuba turi kumwe hano mu Rwanda hamwe n'abandi bose urebe na mukuru wanjye witwa Ngabonziza bose baba barimo bose
urakoze cyane rwose Emmanuel mu gihugu cy'u Rwanda nawe we ubwira umwaka mwiza tuzaza turagabanya buke buke mu biganiro byacu bitandukanye muri benshi mwadusabye ko mushaka kwifurizanya umwaka mwiza mwakoze rero kumviza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi tubashimire kuba mwarabanye natwe mu 2018 tukibaza ko na 2019 bizogenda uko ako mushaka ko duhubura mutwandike kuri radio yacu @gmail.com yakoze Facile Gebe wegeranije amaje hamwe na Jenny Mukankusi yamfashe muhinga bw'izuma na ingenieur bari kumwe naje na Lidiane nahazwe nzongera kuryoherwa no kubana namwe ejo nkaho twahereye Instagram, baby, when you're watching it, wait, wait, wait.
karabumwe numwe kwitayeho uramuka neza ndashaje gutamikwa ukagira ifuruka mutamika
VOA Afrique, dites-le à un ami.